Iyi muva ni Radio Ijwi ry'Amerika. Miriwe neza nshuti muteze amatwi ibiganiro by'Ijwi ry'Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turigenekerezo rya 20 z'ukwezi kwa gatandatu muri 2017 muri studio 18 muri kumwe na Joe Diane na Hazwe ndongo ibiganiro by'ino mwanya
twiga tuzi ko tuzokora none ubu twengeye kuza gutonda abace banga ko dukora
none cyane numva ni yase ku buzima bwanje ataho bugiye kuja kubera ngiye kuba mu ibara batake bazonkotse.
Aba ni bamwe mu banyeshuri umwaka w'icenda mu ntara ya Cibitoke mu Burundi batisanze ku ntonde z'abarekuriwe gukora ikibazo cya leta kibaha uburenganzira bwo kuja mu gice cya kabiri cy'ishuri nshingiro riniga. Abagera kuri batatu baravye kwera ugutumutwe. Iyo nkuru iri muzo tugiza kugaruka ko mukanya mugume ku maradiyo yanyu. Hagataho isi yose iri kwirahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi. Umwanya n'ivyuma bikaza kudukundira twemeye gukubitira makambi atandukanye turabingene impunzi z'abarundi zibayeho musangwe ikazi. Imbere yo kuja makambi no mu ntara mbanze ndabwire muri make kuno wa kabiri isi yose iri kwirahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi ni muri iyo ntumbero ku munsi wa kane no kuwa gatanu winondwe igihugu c'Uganda kizokwakira inama mpuzamahanga ku kibazo c'impunzi. Umunyamabanga mukuru w'ishamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres azoba ari muri iyo nama co kimwe n'abasanzwe bafasha muri ico gisata. Two kwibutsa ko igihugu c'Uganda kibarizwamo impunzi zirenga miliyoni imwe n'ibihumbi amajana abiri zigizwe n'abarundi baba ibihumbi 45 ivyo igihugu nta ico gihugu murantunga nta musi wijana kitakiriye impunzi nshasha ahanini zigizwe n'abaje bava muri Sudani yepfo. Igihugu c'Uganda twizeye ko iyo nama izohera gishoboye kwegeranya amafaranga agera ku mamiliyari 8 y'amadolari y'Abanyamerika ku isi yose. Impunzi zahungiye mu bihugu bitari gwabo n'izigeranirijwe hagati mu bihugu byabo zirenga miliyoni 65 n'ibihumbi 600. Igisata cya ONU twitaho impunzi ku isi RCR kikemeza ko uko amasogonda atatu aheze hari umuntu ahunga kubera intambara, ubwicanyi canke naho guhigwa. N'ubwa mbere kuva isi yarakarimwe ibitigiri by'impunzi binganya uko nk'uko RCR ibandanye bivuga. Amasezerano y'amahoro hategekanye ihagarikwa ubwo nyene ry'ingwano muri Repubulika ya Centrafrica yaraye atewe ko igikumu kuri uno wa mbere i Roma mu Butaliyano. Ayo masezerano yarahagarariwe n'ikigo c'abakatolika ca Saint Egidio yatewe ko igikumu hagati ya leta n'imigwi 14 yitwaje ibigwanisho. Impande zose zaciye ziyemeza kubahiriza agahengwe ku butaka bwose bwa Repubulika ya Centrafrica zihagarikiwe n'amakungu. Ivyo vyatangajwe n'abaserukira ikigo Saint Egidio bagize uruhara rukomeye mu mugambi w'amahoro mu bice bitandukanye vyo kwisi na cane cane mu karere ka Afrika. Muri Mali naho inteko zijeje umutekano zaraye zishe abagwanyi bane bagize uruhara mu gitero cabereye ku hoteli iri hanze y'umugwa mukuru wa Mali Bamako. Ivyo vyatangajwe n'umushikiranganje yajeje umutekano Salifa Traore. Kuri uno wa mbere inteko zijeje umutekano zaratabaye kandi abantu barenga 36 bari bagizwe imbohe harimwo n'abafaransa 13. Perezida Emmanuel Macron w'Ufaransa yaravuganye na mugenzi we wa Mali nyuma y'ico gitero. Perezida Macron avuga ko Ufaransa bushigikiye bwivuye inyuma igihugu ca Mali. Ubushikiranganji bujeje imigenderanire bwa Leta Zunze za Amerika bwari bwagabishije haraheze indwi ko ashobora kuba ibitero ku nyubakwa z'abaserukira ibihugu byo mu burengero bw'isi n'ibindi bibanza bisanzwe bigenderwamo n'abanyamahanga ku mugwa mukuru wa Mali. Nchuti bakunzi bira Ijwi ry'Amerika muriko mutwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumviganiro vyacu muciye ku rubuga rwa internet yacu ari uwezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu com na ku rubuga rwa Facebook adresi yacu ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho munyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ngire mwiriwe mukanya turabwire ivyo umunsi wahariwe impunzi kwisi ariko imbere yaho tubanze tubabwire ko abanyeshuri mu myaka y'icenda y'ishuri nshingiro mu gihugu c'u Burundi bariko barakora ikibazo kibaha uburenganzira bwo kuja mu gice ca kabiri c'ishuri nshingiro mu ntara zitandukanye ikibazo cakozwe naho hari utubazo twagiye turibonekeza nko kutisanga ku ntonde muri commune ya Rugombo y'intara ya Cibitoke abanyeshuri bagera kuri 16 nibo batisanze ku ntonde batatu muri bo baciye barabakubera kuburanirwa Leka, tukumvirize icho babivuga ko.
Umwaka wose uraheze twiga wa mbere wundi urahera twiga tuzi ko tuzokora ikopi ziraherayo none ubu twongere kuza gutonda bace banka ko dukora kandi turabawoto
urumva ico nikintu kitutunuje cyane mu mutima kandi twari tumaze umwaka wose twiga umunyeshuri amaze iminsi umwaka wose yicaye ku ntebe nikintu kibabaje cyane icyo rebo kidufashamo kugira ngo barabukobwa twigira ko twakora
cyane cyane umba ni yasoko ubuzima bwanje ataho bwe kuja kubera ngiye kubo mu ibara batake bazonkotse kandi nta nubwo nibiri bukunde ko nzasubiramo kandi
Nuko rero naho abayobozi b'amashuri ya Munyika ya kabiri na Rugombo ya kabiri yaho banyeshure biyandikishije bavuga ko intonde bazitanze mu buyobozi bw'amashuri yo mu ikomine ubwo buyobozi nabwo buvuga ko bwikura ko izo ntonde zabo banyeshure bazitanze ku mubiro vy'urongoye intara abona bo bakavuga ko batigeze bazironka Kaneza Marise numwunganizi mu biro vy'umushikiranganje w'indero akaba ari nawe ari kwakurikirana ikorwa ry'ikibazo mu ntara ya Cibitoke dukurikire icyo vuga kuri ico kibazo
umunyeshuri arekuriwe gukora n'ufise inimero baba bamuhaye mwico gihe atari ku rutonde bisigura yuko adashaka gukora abo mu 9 no mu 10 bari bahawe akandi kajyo ho gusubiramwo ikibazo cha leta urumva batagira inimero ntibikunda ko bakora urumva baca bataha muhira izo ntonde bazitanze bategerezwa kuzishikiriza biro des evaluations niho batangira izo nimero z'abanyeshuri nabo abo batanze barafise inimero abo batibonye ko nuko amayo mazina ategeza bashikira
Nuko rero ijuri Amerika turabandanya na ikiganiro cacu cuno musi tubandanirize mu kambi turabandanirize mu ntara ya Ngozi hariko arahimbarizwa umusi wahariwe impunzi ku murongo wa telefone turi kumwe n'umunyamakuru wacu Jean Bosco ndarurinze mwiriwe Bosco
Mwiriwe cyane Diane
Uno musi ngahi Ngozi wahimbarijwe hehe neza na neza
Ego umusi mukuru wahariwe impunzi wahimbarijwe mu kambi yo ku Musasa irimo impunzi z'abakongomani muri komine ya Kiremba y'intara ya Ngozi ni nko ku birometero 90 avuye ku rurire rw'Rwanda n'u Burundi ni nko ku birometero kandi bishika kuri 30 cyangwa 40 hagati ya 30 na 40 uvuye ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi
Bosco ibazo impunzi zashikirije ahanini ni vya
Ego impunzi ubaserukiye impunzi yashikirije ahanini ikibazo kijyanye n'uko uno munsi afatiye ku kivugo cy'uno munsi kijyanye n'isigo bivuga yuko impunzi zoshobora kufashwa zikigenga haba mu byo ubutunzi icyo bita autonomisation effective des réfugiés basabye yuko ahanini bokoroherezwa nk'abingunganya bagiye kurangura ibintu hanze bakoroherezwa kugira ngo bashobore kujabuka imipaka ikindi kibazo cyashikirijwe ni bijyanye na bimwe bita reinstallation kuvuga hamwe impunzi bashobora kuzifasha zikajya mu bindi bihugu aho zishobora gucumbika ivyo navyo ni bavuga ko n'umunsi biko bitariko biragenda neza na cyane cyane kuva mu myaka y'ibihumbi 2006 2007 gushika 2008 gushika uno munsi baravuga impunzi dashikize yuko ibyo bikorwa bitariko biragenda neza
urakoze gose Jean Bosco ndarurinze turaza kugukenera mu mwanya uri imbere kugira ngo utubwire ibyinshi kuri iyo nkuru
murakoze namwe
umunsi mukuru wahariwe impunzi wahimbajwe kandi mu gihugu cy'u Rwanda wahimbarijwe mikambi ya Kiziba ibamwe abakongomani kuyungunganya kugira ngo impunzi zitere imbere ziteze imbere igihugu cabakiriye nico civugo cuno munsi ibirori vyatangujwe n'inkino zahuje imisore n'inkumi baba mu makambi yo ngaho mu Rwanda iyo nkuru turaza kuyigarukako mu makuru yacu yo hanyuma no mu ikambi ya Rusenda uwo munsi wahimbajwe aho komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi yazisezeranije ko igiye gukemura ikibazo c'impunzi ziba mu bihangare ifatikanije n'ishami rya Onigitaho impunzi RCR akanyamuneza kakaba kari kose ngaho mu Rusenda nkuko muvyumva muradutunga twari twemeye ko mugiye kumva ivyakanyamuneza mu ikambi ya Rusenda ariko uhinga bw'ivyuma ntibwadukundiye tuje mu gice ca kabiri ca kino kiganiro iwanyu mu ntara aho no muse mu kiganiro ca barongoye amadini n'abashengero tubandanya ku kibazo kijanye n'imyidogo iri mu barimyi bo mu ntara zitandukanye z'igihugu kubijanye no kudashikira ifumbire y'ikizungu umunyamakuru wacu Diane Ndonse abanza tubwire abatumire bari kumwe no muse
Duhere kuri Patrice Désiré ni Nahazimana icegera cy'umunyamabanga mukuru wa Caritas Burundi ishirahamwe rya Ekereziya Katolika rijejwe gufasha mu iterambere ryuzuye rihereye ku barushwa turabaramukije
nari ndabaramukije ndabashimiye no kubutumire
twakire na Prosper Dodico umuyobozi mu gisata kijejwe gusubiza isi akanovera mu bushikiranganje bw'uburimye n'ubworozi namwebwe turabaramukije
ndabaramukije na je
twakire na Gerard Hakizimana aserukira imbere y'amategeko ishira hamwe gishinze kugwanya ikimenyane na kamwana wa mama mu Burundi Folicon F namwebwe turabaramukije
natwe turabaramukije katamukije nako batumviriza bose
Wibutse abatwumviriza ko bumviriza ijwi rya Amerika aho tuza kuvuga kubijanye n'ingene abarongoye amadini n'amasengero bokorana n'ubushikiranganje bw'uburimye n'ubworozi mu bijanye no kugwiza umwimbo mu barimyi ibi akaba ari nyuma yaho mu kiganiro giheruka kubijanye n'uruhara rw'abarongoye amasengero n'amadini mu kugwiza umwimbo mu barimyi aho abari bitavye ikiganiro ari nabo bamwe bari muri abaye bari muri kino kiganiro cuno munsi basavye ko abarongoye amadini bokorana n'ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi mu guteza imbere uburimyi duhere kuri iki kibazo rero kijanye n'ikicuko abarongoye amadini n'amasengero bokorana n'ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi mbega bokorana gute uno munsi ro waserukiye ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi ari hano arashobora kugira icyo bivuze ko
nkuko muyivuze ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi bwaruguriye imiryango kugira ngo wariwe wese ashobore gufasha kugira ngo dufashanye tugwize inguvu kugira ngo tugarukane akanovera k'isi imiryango iruguruye turifuza yuko wese abishije yoterera yoza tugakorera hamwe kugira ngo umurimyi yorohegwe
ego pati nkuko twariko turabivuga mu kiganiro giheze Caritas nubwo atari mwebwe mwari hano ariko nishira mu Caritas mwaserukiye bari bavuze yuko hari ikimenyane mu byo musanzwe mukora nubwo atari ufumbire mu muri ko muratanga leta ibisanzwe ikiratanga harimo ngo ikimenyane aricyo uyu ari karavuga waserukira imbere y'amategeko ishyamwe Folicon namwe murumva ko mukwiye gukorana na leta muri ntumbero ko kigwanya
sino bifatira gusa kuri ako kantu gatoyi kuko Ecclesia y'u Burundi yisanzwe ikorana na leta mu bintu byinshi cyane ama iyi Caritas Burundi wumva niyo iserukira Ecclesia Katolika muri byo bijanye no gufasha abantu mu mibano gufasha abantu mu iterambere kubyero numva yuko Caritas Burundi Ecclesia y'u Burundi bicembere no maparuwasi ko mu maparuwasi yose ya Caritas numva ko boshobora gufasha cyane kuko twebwe imico twisunga harimo ico kintu cyuko ikimenyane kidashobora kujamwo twisunga bwa mbere ijambo ry'Imana niyo Caritas wumva ijambo rukundo rwa rukundo Yesu Kristo atubwiye cyateko cy'urukundo
ego mushikiranganje bw'uburimye n'ubworozi bavuze ko biteguye gukorana namwe ariko no munsi kibazo kiri mu bushikiranganje bw'uburimye n'ubworozi mu bijanye nuko abanyagihugu badashikira ifumbire biboroheye icyo kimenyane sinzi rero aho gihagaze neza na neza uko cyogwanywa nkuko uyo yakivuze
mbona kuno munsi amase ubiye mu butike usanga hari amase mbere ugasanga urabye ibegizija urabona ko hari abakene usanga badakwiza tujya duhera tukujya gusaba ujya mufuko cyakiye gice cy'umufuko ugasanga rwo umuntu abuze ubwo buryo hakihaza uwundi afise ubujyo bwishi iyandikisha inchuro zibiri kuri babandi yategeza kuyandikisha kugasho usanga rero arose inchuro zitatu mbere usanga ayo mase azorenza ko niyazojana mu butike gucuruza mbona kuno munsi amase mu butike babye n'abacuza binyegeje ariko mu butike urabona ko akame amase ariyo
dodiko prosper asari kwibushikiranganje kuburimye n'ubworozi afite icyabivugako
kamana wa mama twebwe twibaze yuko adashoboka kuko murabize yuko umurimyi wenyene ni wagenda kwikomandira ifumbire muri cyo gihe rero nta murimyi numwe ahari mu Burundi yagiye gukomanda ngo ifumbire hama bamusubize inyuma nta murimyi numwe yaronse udufaranga two kugombora ifumbire ngo aheze bamusubize inyuma birumvikana rero yuko ntiduhave tudatahura neza kutaba ushoboye kuriha nakamwana wa mama biratandukanye twebwe utarunka ifumbire n'umuntu adashoboye kuriha igice ciwe ari bijya bice 60% ariko ubishoboye akabironka uwo ifumbira yiro n'ukuvuga rero yuko iyo duhamagariye abarimyi nk'ubu bariko barariha advance nta muntu numwe basubiza inyuma agiye gukomanda ikintu tuvuga tuti namwe ahubwo nimo dufashe kubera ko abarimyi bose badakomanda ifumbire kubera dafise uburyo dufashe nk'aba baraba abakene kugira ngo bashireho uburyo bwingene baza barabika kugira ngo hageze kuri ifumbire bose ntagire n'umasigara
murantu gatonyi nivyo abarimyi bose barandikwa ariko nagenda bibutse ko urabye hariho gitigiri ikibiri umuntu tegeza kuba ronka nibyo ajya amategeko kujya mwabigize na mategeko meza cyane ariko ugiye kuri cyari babyandika ushobora gusanga n'umuntu yahindiza n'icuro zitatu kandi hakaza wawo ndinye n'abamona ko ari wawo undi ugasanga bamwanditse mu gihe abari mu nyagihugu mutonyi atashubiye kuri nka tujye tugaruka kuri ekereziya katolika imwe ibya karatasi nibyo murazi ko amashinga afite uruhare rudasanzwe kandi murazi ko amashingiro n'uwanya amashingiro batanga uburyo bw'ishu amashingiro haba ibi by'amashikanwa n'iby'imperezwa abaze barafasha kuburyo bashobora no gutangurane ko abantu batishoboye cyangwa batashikiriwe nayo mase kuko no muzi tubona ko abantu badaheza ngo bimbure nk'abandi mbere yacu bagura uduse nk'ibiro bitatu ugasanga babiguze ku ibe y'umurengera kwe mwari mwagushije
icyo ni cyumviro ngira ngo ashikirije kimwe mu byo ashobora gukemura uko abo barimye badashikirwa niyo fumbire
ariko nagomba munkundiye dufatanye ibintu bibiri kuba ntaho nishoboye ngo urihe ifumbire nakamwana wa mama biratandukanye twebwe umuntu ataronka ifumbire n'umuntu yavyagoye adashye kuronka bijya bice 60% mugabo nta wabironse agenda gukomana ifumbire ngo amusubize inyuma
mwebwe nimushobora kubikurika navyo sigushika mu makomine gushika ku mitumba ushusanga rero bajya bandika babikora nkana mbere bakanandika abantu besha n'icyo gitumona mu mabutike amaso no munsi usanga kiboneka
aho rero ni hamwe hoze ikintu rero muza kudufasha n'icyo tugoma tubabwire twebwe turasaba yuko umuntu adashobora kugura agafuko k'ibiro 25 imiryango ija hamwe aho rero nk'aba baserukira katolika bo dufasha kubera barafise kungene batunganya abarimyi mu mibano yodufasha kugira ngo abone kwita imihana mikene ije hamwe kugira ngo begeranize uburyo hamwe bize ako gafuko k'ibiro 25
tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara.
Urabandanya ikiganiro
twebwe kubisanzwe Caritas Burundi turiko turategura kugira amasezerano cyo twita convention n'ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi mbere hari hageze aho iyo amasezerano baba bari mukwatira ku gikomo kugira ngo ubwo bucuti ku gufashanya hagati ya Caritas n'ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi bize mbere bishobora no gushika kure hama kuri icyo nk'uko umushinga yarabivuga numva ko biratandukanye cyane abantu baba batagiye kugura kure babuze amafaranga sico kimwe n'ubuga ngo babuze ngo kubera ikimenyane hama nico nashaka gucanishura
ariko ngira ngo icagomba kuvuga nuko burya ikimenyane kirashobora kubaho kubera ubwo bukene ni kuvuga yuko hariho ababa bashoboye gushika imbere kubw'uburyo bwabo hagacabamo ngira ngo ico kimenyane kirashaka kuvuga
n'ibyo twita kuba favorize ugasanga umuntu afite ibintu byinshi ni waguma ronka mu gihe wabike atigera ronka ariko bashaka gushyira n'amategeko kubw'uburyo bwabo ati umurinyi wese ndashaka kubaho n'ibiro 5 naziyandikishije
ego kandi urumva niyo ntumbero yo mushikiranganje bw'urimye n'ubworozi uko ifumbire ishikira umurimye ku giciro kitamuvuna urumva bigumye biruko ni kuvuga wa murimye cashikirwa ifumbire imuvuna
mu mutonyi ntigira ashikirwa mu gihe afisurira duke ariko mu gihe bavuga bati n'uwiro 5 azaza kuyandikisha twebwe tuzoraba duce tufata abo bataba bitanu bitanu byandikishije tubateranye bose bakwije umufuko cyo tuba mwa kuvuga ngo baje hamwe biyandikisha ari bangahe hari abatabyemera kuko bivanye nuko abona ko abantu badahuza mu kibano mazi ko abantu keshi babana badahuza mu kibano cyanke badahugiye imicyo
rero uko gukorana ngiye akoke muri byo bibazo ko ari bibiri
yego mbere n'unkunde na gumanda muhumurize muhumurize nawe ko baratwumviriza nibyo gushika ubu cyahagaze ku gafuko k'2025 ariko nkuko mwabikurikiranye turafise umugambi w'uko ifumbire zokorerwa ngaha mu Burundi tukaba twifuza mbere yuko izoba iri mu dufuko duto igose kugira ngo tworoheze n'abarimyi bato bato
mbega mvuze ko izoja mu ngiro cyari
cyo ngira ababona aho diko irubaka barabona yuko bikorwa biriko biratera bijinje bere turavye mu nyandiko turabona yuko bari biyemeje yuko imbere yo ku mwaka uhera bubamaze gushohora ifumbire ya mbere kugira ngo berekane yuko koko umugambi wakunze
cyo navuga twebwe natwe twoshobora guterera murabona yuko nibyo baragurishije mu boutique mugabo twebwe ko dusanze tugira imana Caritas ikabishika kure kure cyane ku maparuwase kumanuka mbere gushika no mibana mito mito je ndibaza nk'ahantu hose ari ama centre ariyo paroisse nige bo kumva byo kuri uko bashobora gushiramwo abasaseridoti basanze mbere bafise umutima wo gufasha kandi bakiye n'ubwenge kuko nta musaseridoti aba mu sa university aba ari university umuntu yoraba kabinoganza neza karaba ingene mu maparuwasi yegereye cyane ko twe nganga kuri Caritas y'ubundi cyane ku madiyosezi biri hejuru kandi n'amatangazo avugirwa mu isengero manumva acamwo byoshobora gufasha igihe byoboneka neza yuko baduhaye ikibanza umushinga navuze ati imijyango iruguruye mugabe n'imijyango iruguruye araho usanga umengo bose baciye bashaka kubyirukangamo ugasangayemo n'utunyungu umuntu agiye kubendera mugabe twebwe nk'uko twateguye amasezerano neza tukabivugana neza nibaza ko byoshobora kugira ikintu kinini bifashije
ngira hariho urwego ruzojaho ruzofasha kuri kugira ngo isinye nisubizwe uburyohe
ego nk'ikintu cyane nibaza co fasha ati ncandamije jambo bonyene nk'ugusha amakomite nubwo nkajya nko ku mavuriro hariho le comité de santé sanga zigizwe n'abantu warimo imigwi myinshi rero neko niyumvira no kuri sinzi ko bagishiraho mugabo nk'ico baci bacyumvira ati dushireho komite y'abantu nyene baho oye bafasha mu byo byo gutanga ifumbire n'abasesedote bakajamo cyangwa abantu bo ku paruwasi je nibaza ko byogira ikintu kinini ya bifashije
nani nigeze kubivuga ngitangura ndavuga nti koko imijyango iruguruye n'ibintu tubasaba biratomoye ko twofashanye icambere mudufasha nuko kuguhimiriza abarimi murabona yuko abarimi biwacu benshi barakenye
yego tamaze gukenya
bamaze gukena nta numaja muri banki nta numaja muri fina mu makopeke cyangwa muri poste cyumvikana rero yuko mudufasha guhimiriza kugira ngo utwo duke baronka batangwe koza baratubika kugira ngo hageze kuriha biborohera aho bica biza rero hageze gukomanda nta numwe yosigara kubera iki muba mwadufashije kubategura icyo kikaba cyambere aho no kugira icyambere kugira baronke iyo fumbire ubugira kabire rero mugaca mudufasha kandi kugira ngo iyo fumbire barabose bayikoreshe neza mbe umurimi akoresha neza gute ifumbire abo muri Caritas abo muri mu muri Ekleziya Katolika sivyo tubigisha barabizi turabizi yuko imirima ku maparuwase isa neza usanga imeze neza tuvuga tuti rero burya bwenge bakoresha nibadufashe n'umurimi abukoreshe neza ijya mirima tubona ku isengero yezibe no kumitumba
arakoze cyane kuri jambo ashikirije twebwe muri Caritas turagira ico bita plan strategique iyo twagize yo mu 2013 kugeza mu 2019 tukamaze umva tumaze gutangura ico cyumviro kirimo cyane cyo gufasha abanyagihugu kugira ngo ubwenge bafise babukoreshe
ego mu gutera turangiza kino kiganiro Prosper de Dico yaseri kubishikiranganje bw'urimyi n'ubworozi yemeye uko ubushikiranganje bwuguruye ko mushobora gukora ariko
ndiye nabishimye cyane
ego mugabo muzokorana gute muzohurira he uwo muryango uguruye mbega urafise izina witwa
cyane cyane no vuga yuko uguruye ku mutima ariko mu ngiro umuntu yifuza gukorana n'ubushikiranganje bw'urimyi n'ubworozi araza akabisaba umushikiranganje akamubwira icyo yofasha nk'uko abo muri Caritas ariko bavuga ati tuko turategura convention haraba rero urwandiko ruzovuga rero icyo umuntu wese azofasha nibaza rero yuko ufise icyo yoterera yoza akabisaba umushikiranganje noneho hakaba urwandiko ruvuga neza icyo umuntu wese azoheza agaterera
Ego, turangize kino kiganiro tubashimira mwebwe mwitavye ubutumire Patiri Desire Ninahazimana icegera cy'umunyamabanga mukuru wa Caritas Burundi ishyirahamwe rya Ekleziya Katolika rijejwe gufasha mu iterambere ryuzuye rihere kubarushwa turabashimiye ko mwitavye ubutumire
Ego naje ndabashimiye cyane ku butumire mwaduhaye ndashimiye n'abatwumvirije
Namwebwe Prosper Dodiko umuyobozi mu gisata kijejwe gusubiza isi akanovera mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi namwebwe turabashimiye
na je wunda bashimiye tunakenguruka yo ntererano ya Caritas tukifuza yuko ijya mirima myiza tubona ku maparuwasi yoshikira n'abarimye
ego dushimire namwebwe Gerard Hakizimana muserukira imbere y'amategeko ishira hamwe gishinze kugwanya ikimenyane na kamwana wa mama mu Burundi Folcon F turabakengurukiye
shimi kona mari mwadutumiye
uyu munsi tukaba twari ko tuvuga kubijanye n'ingene abarongo ya masengero n'amadini bokorana n'ubushikiranganje bw'uburimye n'ubworozi mu kugwiza umwimbo mu barimye Diane Ndonse narindemeje kino kiganiro shimiye namwebwe mwese mwari muduteza amatwi ku ijwi rya Amerika
urakoze Diane Ndonse ariko imbere yuko rero duhana gahindukira n'abakunzi b'ijwi rya Amerika tubanze tugaruke gato kuri uno munsi mpuzamakungu wahariwe impunzi twerekeza mu ikambi y'impunzi ya Nakivala iri mu gihugu cy'u Buganda ku murongo wa telefone turi kumwe n'umwe mu barundi bahungiye ngaho Eve irakoze mwiriwe gute ngaho mu ikambi ya Nakivala
kwiriwe neza Diane
ku munsi muriko muhimbaza gute
umunsi nga mu ikambi ya Nakivale wahimbazwa ariko kubw'umwihariko uzohimbazwa itariki 28 zo ku kwezi rero no munsi hari hateguwe marato icyo bise maratona Kivale 2017 yarihurikiyemo impunzi abyabyifuza bose mbere n'abakora muri aya mashyirahamwe asanzwe afasha impunzi ngaha muri ikambi
no munsi ego duga ku ijambo
iryo higanwa ryatanguye igihe cy'isaha zitatu marato munazi ko biruka ibirometero 41 ni ryavuye riherangira ngo inyuma y'amasaha isaha n'iminota 30 ku bahavuye kandi babona ababaye aba mbere muri abo babaye aba mbere no twovuga yuko impunzi zitatu zabaye za mbere umurundi yaronse umudari w'umwaka aka mu bahungu ama n'umukobwa karonka umudari mu mwaka aka mu wakobwa
ego reka tu ubakeze abo bashwe kuronka iyo midari Eve irakoze no munsi twovuga ko ubasanze ubuzima bwanyu umeze gute ngaho mu inkambi
ubuzima du turimo ni nk'ubuzima bwose burimo impunzi ku isi nubwo bitaba bimeze cyo kimwe ariko n'ubuzima nyine bugoye ubuzima utaronka icyo wifuza kandi ubuzima uko wifuza kuba hatari kubaho ariko n'ubuzima tubamwo kuko atakundi twogira ariko n'ubuzima busiburi n'ubukene kuko hari abanyeshuri batiga hari ababyeyi bafise abana bato ugasanga kugira ngo babagaburire ku kwezi biragoye na burya udufungu gusanga turonka tutaba dukwiye rero n'ubuzima bugoye kuko n'izindi mpunzi zifite ubuzima bugoye mu makambi atandukanye mwiza
ego urakoze cyane gose Eve irakoze tubihanganishe ejo hazobaheza mugire umunsi mwiza ngaho mu ikambi ya Nakivala twibutse yuko Eve irakoze ari mu bandi barundi bahungiye muri iyo kambi Nuko rero turiko turasa nk'abasozera kino kiganiro dushimire Macbeth ya Bero yari muhinga bw'ivyuma na ingenieur Diane Nahazemari kume kuri micro kano karirimbo ka Lewis Bucumi yaririmbiye impunzi reka tukabasigire
Mana fashurundi ubone amahoro Ugambi kawe ni buze kuchiri maza viche mi Sidi zanerati mkwi burundi babivuga Zina uzi zara mkwa batwari babivuga Nasizi mirimi wacho yibiraragi hishiye Nasizi bigori vyumye inyoni sibijya
mbati niwe chomo ifukuzi vijaha nasize ibintu munzu nana kimwe nazanye nasize inkani ntama hari iwacu mu ruhongore nasize ibisabo n'ibyakunze by'amata nunzwe n'ibigori ibiharage n'amakoto ariko nyiri wacu nafungura icyo nshatse suko narinda byanze nawe ungishije